Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu.com numwanya w'ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga rero komine yavugizo ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Makamba iri mu bumanuko bwo Burundi. Ayandi makomine agize iyo ntara ni Kayogoro, Kibago, Mabanda, Makamba na Nyanzalac. Iyo komine ikikujwe n'imisozi ihanamye ya Inanzegwe. Komine Vugizo iri mu buraruko bwa komine Mabanda, mu burengero bwa komine Makamba, mu bumanuko bwa komine Bururi na Vyanda no mu buseruko bwa komine Nyanzalac. Komine Vugizo itunzwe hanini n'uburimyi. Iyo komine ifise abantu 44,476. Komine ya Vugizo iri mu makomine y'intara ya Makamba yasinzikajwe n'amakuba yaranze Burundi kuva mu mwaka w'1972. Kibazo cy'amatongo kiba kenshi inkomoko y'amatati. Benshi mu bahunze ico gihe bakaba bariko batahuka muri iki gihe. Umutekano woba wifashe gute muri komine Vugizo muri iki gihe? Nibihe byo babiriko bikogwa mu ntumbero yo guteza imbere iyo komine? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye umustanteri wa komine Vugizo Madame Joseline Nibimpa. Madame Joseline Nibimpa mwaramutse. Allô? Allô? Kumurongo wa telefone nti turiko turamuronka Madame Joseline turabandanya tumurondera ku telefone hani kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho tugira tuvuge ku vyerekeye komine ya Vugizo iri mu bumanuko bw'u Burundi mu ntara ya Makamba. Joseline agarutse ku murongo wa telefone. Madame Joseline muratwumva? Allô? Allô? Mu twihanganire mu buhinga bw'ivyuma baracaye ko baragerageza kurondera umutumire wacu uno munsi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC yumvikana mu Kirundi n'Ikinyarwanda. No, ariko wari wa Yo ijwi rya Amerika Washington DC twagize ibibazo bya technique mu buhinga bw'ivyuma aba technicians babijejwe bariko baragerageza kubisubiza mu buryo mwanya bizoba byose bisubiye mu buryo turasubira tubabwire tubandanye ku kiganiro turiko tuvuga uno munsi. Tusubire dusabe imbabazi abaduteze amatwi hari mu kiganiro muri sanga twa dusi no munsi ivyuma ntivya genze neza hano muri studio i Washington DC tukaba tubasavye ko mwo twihanganira ico kiganiro rero muri sanga nticashoboye kuba kubera ivyo bibazo vyo mu buhinga bw'ivyuma
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC dusubire dusabe abaduteze amatwi kuri radio ijwi rya Amerika kutwihanganira ku bijanye n'ikiganiro muri sanga kitashoboye kurengana kubera ibibazo byo mu buhinga batashoboye abateknisiya gukura mu nzira muri umwanya makuru two babwira tubafitiye umugwi w'abatanzania barimwo abagwizatunga bitwaye basaba sentare y'umuryango wa Afrika buseruko kuyobuza ibihugu bigize uwo muryango harimwo n'igihugu ciwe gusinya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu by'Iburaya mu byo budandaje amasezerano azwi ku izina rya Accord Partenariat Economique ugo rwanza rwashingishijwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu byari bimaze gutera umukono kuri aya masezerano yo guhanahana ibidandazwa atamakori n'amatagisi birinze gusabwa abo bitwaye bavuga ko aya masezerano yotuma ibidandazwa biva Iburaya vyuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko gutyo akugaragahomba umugwi wabitwariye akarere nti waserutse muri sentare Sentare yavuze ko ibibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvu bashikirije. Maître Nestor Kayobera yaci asaba ko sentare yofuta ugo rubanza kubera abitwaye basa n'abariko bakinisha sentare y'umuryango wose. Bagenzi we bamaze gushigikira icyo cyiyumviro sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga. Kayobera n'akanyamuneza kenshi ko batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya amasezerano ateye impari abakuru b'ibihugu vya Afrika buseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'Uburayi bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawoshobora gusinya kugatwe k'umuryango wose Nshuti rero mukunda radio ijwi rya Amerika twashoboye kuronka umutumire wacu akaba ari Madame Joseline Nibimpa yoboye komine vugizo standhe wa komine vugizo Madame Joseline turabaramukije mutubabarire ubuhinga bw'ivyuma ivyuma byagoranye muri studio turimwo ubu niho bigisa nibija mu buryo twashaka rero ku kiganiro twashaka kubabaza kuvyerekeye komine yavugizo muyoboye uhugene umutekano wifashe muri iki gihe Allo muratwumva Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ku murongo wa telefone tusubiye kuronka umutumire wacu musitanteri wa komine Vugizo Madame Joseline Nibimpa. Madame Muranyuva, mutubabarire dusubire tubasabe kutwihanganira ivyuma vyatugoye muri studio turimwo, nico gitumike ikiganiro cha tevye gutangura. Yamara na shaka subire ngaruke ku vyerekeye komine ya Vugizo, imwe mu makomine 6 agize intara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi. Iyo komine ikikujwe n'imisozi yanamye yinanzegwe komine Vugizo imuburaruko bwa komine Mabanda mu burengero bwa komine Makamba mu manuko bwa komine Bururi na Vyanda no mu seruko bwa komine Nyanzarake. Komine Vugizo itunzwa nini n'uburimi. Iyo komine ifise abantu 44,776. Komine ya Vugizo iri mu makomine y'intara ya Makamba yasinzikajwe n'amakuba yaranze u Burundi kuva mu mwaka w'1972. Kibazo c'amatongo abasize bahunze basize ico gihe kenshi kikaba ari inkomoko y'amatati benshi mu bahunze. Kuva ico gihe bakaba ariko baratahuka muri iki gihe umutekano rero woba wifashe gute muri komine muyoboye ya Vugizo?
Komine ya Vugizo ariko abo bantu muvute ko twoba tuyoboye bararenga ngaho, kuko twebwe tuyoboye abantu 74,000 n'abantu 1,365.
Nibaza ko ari ibitegiri bya kera natanze. Ibyo bitegiri ni bya nyuma?
Uretse bya nyuma kuko abantu baguma bavuka.
Ego.
Ego. Iyi komine tuyoboye ni komine itekanye cyane, umutekano hose ku mitumba yose uko ari 20 umutekano urakwiye.
Mu gihe havugwa ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe, tukaba tuzi ko iyo komine ari komine itunzwe ahanini n'uburimyi, mubona uburimyi bumeze gute?
Uburimyi ubu tugeze muri sezo ya be, uburimyi bwifashe neza, abantu bariko baratembera ibiharage, kandi ibiharage bimeze neza, n'inzuru cyagenda neza, umwimbu tugenda neza.
Ijuru rimeze gute?
Imvura ikagwa neza kandi noneho iva neza iraterabwa.
Haravugwa ko hari ingwara yateye ibitoke bigahona cyane, hari inyishu mwatoye kuri iyo ngwara kugira ngo ibitoke ndazi ko bivamwo inzoga, eka hari n'ababifungura iyo nzoga nayo ikaba izanira amahera abanyagihugu. Icyo kibazo cifashe gute muri iki gihe?
Ibitoki byaragwaye n'ibyo ukuri ku mitumba imwe imwe, usanga nta gitoki kihasigaye, hateye indwara ruhonyabitoki. Ariko ubu turiko turabisubiriza aho tumaze gutera, ibimaze gukura bimeze neza.
Yego. Naho ku kibazo cy'amatongo kuba ariko baragaruka mu gitunganya gute bari bahunze?
Ni kibazo cya CNTB mu gihe baba batasubizanije neza, CNTB iri ngaho ku by'amatongo.
Yego. Komine ya Vugizo ikikujwe n'imitumba ihanamye yinanzegwe, mu bituma uruja n'uruza rw'abantu cyane cyane bakiye nko mu mabarabara bigorana, ko hari barabara rimwe sinzi ko ariko haheze igihe kirekire ryinjira muri komine Vugizo ridasohoka, sinzi ko muri iki gihe mwoba mwaragize intambwe ku bijyanye n'inyubako nk'amabarabara.
Eko, twaragize intambwe cyane, hariho ibarabara twitiriye Mukanya rirashika Inyanzarake, ho ni barabara twikoreye kwebwe n'abenegihugu, indi naryo ntirijya mwari musanzwe muzi. Hariho n'ayandi mabarabara turiko turaca ariko aracikagege, nayo nyine azoshika hirya muri Rumonge, kandi hari n'ayandi mabarabara turiko turaca azoserukira muri Makamba, kuko turi ku kibikorwa cy'iterambere turiko turakora.
Yego. Hanyuma umuntu yitegereje nk'ivyerekeye umuyaga nkuba n'ikibazo gikomeye mu bihugu byo muri Afrika no mu karere k'ibiyaga binini, umuntu ariko aritegereza nk'ibikorwa bijyanye n'iterambere, ari nko mu ma centre de négoce nka centre de négoce nzi nkiyivugizo hari umugambi mwa mufise ukuzana amatara ku ya centre de négoce
komine vugizo twarahedeje kugira etide kirango dusowe kurahura umuyaga nkuba uva muri kuri urya muyaga nkuba uri mu mabanda ko turi ku kivi kuko mu gihe haba amahoro turondera gukora ibikorwa by'iterambere.
Ego reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Jean-Marie uratwumva?
Ego ndabumva cyane. Mwiriwe
neza? Mwiriwe. Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Mboneka Nkishimana.
Uhamagaye uri he?
Umagaye ndi muri komine Isare.
Ego ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Ikibazo nagira mbaza umutumiye naho bitakunze ko ndabakurikirana kare bivanye nuko
twagize ibibazo by'ubuhinga.
Ego cyane. Nagira mbaze umutumiye mwatumiye.
Ego
ko tubona tubwiye muri komini wacu batubwira ngo ibikorwa by'iterambere ibikorwa by'iterambere ariko twagera ku ruzi ugasanga ntidushoboye kuronka ibingorongoro kugira ngo dutarure uruzi kiraro kumbuye turonke uburyo bw'uko imodoka ishobora kurengana nabo hari intererano leta yo biri kwirabafasha kugira ngo baronke izo biraro cyangwa ino ahasabwa ibingorongoro bijeho kuko numva ko bakwagira iterambere ariko iyo bageze nko ku ruzi akabura ikingorongoro cyangwa ikiraro cyaterambere babiba ifaha gusa cyangwa na mubaze murakoze.
Murakoze. Mumwishyure Madame Joseline.
Batise yuko hari ikindi kintu twakoresha mu gukora ibiraro. Komine Vugizo isanzwe ari komine yateye ibiti kuva kera. Ubu turafise imihimiri ibiti binini cyane turabishyira ku biraro nyine imiduga n'abantu bakibitarengana.
Murakoze. Dufise kandi Gilbert batumva. Jibe uratumva? Jibe uratumva? Ngo tubwira yagiye Jibe ntitukimufise ku murongo wa telefone reka tubandanye n'umutumire wacu Madame Joseline Nibimba musitante wa komine Vugizo iri mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Hari amafaranga leta yoba ibaha kujanye n'ibikorwa by'iterambere?
Iratanga imiliyoni amajana atanu
alo muratumva? Umurongo uyu wa telefone turamutaye ku murongo reka tubandanye kuvuga ku vyerekeye komine yavugizo kubijanye n'iterambere haba mu bisata by'inyubako bisata by'uburimyi hamwe n'ivyerekeye indero ni mu kiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika. Turarindiye turabe ko dushobora gusubira ku murongo umutumire wacu Madame Joseline Nibimba kuri telefone mu kurindira reka tugaruke ku twasubiye ku muronka umutumire wacu Madame Joseline Nibimba. Madame Joseline muratwumva?
Winda bumvise ubu ariko nyine gari zati.
Ego mwariko muravuga amafaranga leta ibaha kubijanye muyakoresha gute? Mu bisata bitandukanye
kubaka amashuri, kubaka amavuriro.
Mubona ari amafaranga ahagije? Yego. Mubona ari amafaranga ahagije?
Sishatse kumenya kuvuga amafaranga mu gihe yoba ahagije uko yoba angana.
Naho kubyereka
amafaranga leta isanga twebwe turayashima kandi cyane kuko leta ni umubyeyi wa twese iriko iradufasha.
Yego. Naho kuvyerekeye amafaranga komine Vugizo itororokanya mubona yifashe gute mu kigega?
Nimba nkumbure amahera komine Vugizo itororokanya yifashe neza kuko turi ku kizi amatakisi ya komine arahari.
Yego. Reka dusubire tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Hacimana. Hacimana uratumva? Alo?
Hello.
Oui, uratwumva? Watubwira irindi zina yeah. Naho hamagaye uri?
Ni Godia Kimani Karu Kimiramok.
Uri he?
Ndi Karu ni baha akaje niko meya gitaramok.
Ufise kibazo canke icyumviro?
Ndame nakaje na rinse.
Ego.
Ndame nani kwa mutsumutsu ni. Akana mwa zati ndege magani ni bazi cyane nyagi gunu wo kugira batuje iyo ko minya imbere kuba je ko ibice bimwe bya arukurima. Akadirije kwa zaba banyagi gina akane. Nabo neka kwa na rinse.
Ego. Mumwishure madam. Alo?
Yo subiramwo ikibazo sinacumvise neza.
Hakimana wasubiramwo ico kibazo?
Yego, nari mvuze ukuti ndega ko bavuze yuko akareka ryo komene yabo abanyagihugu bese yarabatumye ngo kurima. Ndega ingufu n'ishyira n'ishyira mu tsaka mu rimwe. Ndi je kandi ishyira ko batukita kandi abanyagihugu bakabandike n'ibyo n'abanyagihugu bakanyo tsamwe.
Mwamwumvise ni telefone ntivuga neza.
Ahantu ahagaze nti hariko harafata neza sindi ko ndamwumva.
Eh ahantu ahantu uri nti hameze neza sinzi ko kwigira kugasubira kwabaza neza.
Wo muranyu.
Ego.
Nayo ngeje beka barite ni uko bitse umugambi batse uko bufate bagwanya gishomeri biteze uko bishomeri azaba akazi kamende kuje kugira boye do gwaruka te. Vanya ka ngati ndo ngi jamashuri ngi aba tsoro yete ngi aba badwa ka ji moka ka tse ni ngu we kuja aba ba bze ku aba ya gugu bare bare ara bare mbe nga ngi jamashuri ke ze ku na ni ati ze ku ndi ka tsana ifi ze ku ka tsana ka ngu ku kwa ni tseme ni tse ku ze ne ko ndaba tsa ku
yego mu mwishure
arakoza ari karabaza ikibazo cy'ibishomeri kumbure aba bishomeri aho biri barabara bariteza imbere barakora imigambi yabo ubu ntikoza turatega ntikoza turitega gusa ko arakazi gatangwa na leta nabo nyene bariyungunganya bakagira amashyirahamwe bakaja hamwe bakiteza imbere kandi usanga bateye imbere cyane.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri komine ya Vugizo iri mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi aho twatumiye umustanteri w'iyo komine Madame Joseline Nibimpa. Naho kubijanye n'igisata c'indero amakuru atangazwa uravuga ko icyo gisata gisa n'iki cyatitutse abanyeshuri basigaye barangiza amashuri ugasanga ubumenyi ntibuhagije ugasanga nk'ururimi biga nk'igifaransa ntibazi no kuruvuga neza ngo biranashika n'abahejeje na za kaminuza ugasanga ugereranije nabo mu myaka yahera mu bihe byahera ukabona ko urugero rwasubiye hasi ku byerekeye igisata c'indero mwigeze mwarabaye umwigisha mubibona gute kubijanye na komine Vugizo. Mudutunge turasubiye kumuta ku murongo wa telefone imirongo ya telefone ntimeze neza n'ibibazo twagize hano muri studio i Washington DC. Mubandanya rero kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muyumviriza ku mirongo ya FM mugashobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Turiko tuvuga ku bijanye na komine ya Vugizo imwe mu makomine atandatu agize intara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi. Yani makomine hana imbibe nayo ni Kayogoro ari Kibago mu yandi makomine agize Makamba Mabanda Makamba na Nyanzarak. Iyo komine nkuko twayivuze rero ikabikikujwe ahanini ikikujwe ni misozi hanamye ya Inazegwe ikabitunzwe ahanini n'uburimye. Iyo komine yavugizo imakomine y'intara Makamba yasinzikajwe n'amakuba yaranze Burundi kuva 1972 ikibazo cy'amatongo kaba kivugwa ko ari kibazo kivamwo kenshi inkomoko y'amatati. Twatumiye rero umustanteri w'iyo komine ya Vugizo Madame Joseline Nibimpa ko turavugana ku bibazo bitandukanye bijanye n'iyo komine n'imigambi bafise y'ukugerageza kwiteza imbere ariko kubera telefone zitameze neza imirongo ya telefone izuma murongo wiwe ucikagurika reka turiko turagerageza gusubira kuraba ko twosubira ku murongo
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu ngikirije kandi murongo
Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
ku
ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mukurindira ko dushobora gusubira kuronka mutumire wacu madame Joseline Nibimpa tubabwire iyi nkuru yerekeye Sarkozy mu Bufaransa aho rero Nicolas Sarkozy yahoze ari perezida w'u Bufaransa ari mu minwe igipolisi ariko arasambishwa ahitwa Nanterre hafi y'igisagara cya Paris amakuru atangazwa n'ubutungane bwa Nanterre avuga ko Nicolas Sarkozy ariko abazwa ku mafaranga yo kwiyamamariza amatora yiwe yo mu mwaka w'2007 yoba yakoreshejwe bidaciye mu mategeko n'uwahoze ari ayo mahera akaba avuga ko yatanzwe n'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi abariko bakurikirana hafi ivyo urwo rubanza rwa Sarkozy bavuga ko na Brice Hortefeux somambike wa Sarkozy yigeze no kumubera umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe nyene ariko arasambishwa ni degenvya kuri iyo dossier yayo mafaranga amwe mu mafaranga abariko baramusambisha basambisha rero Nicolas Sarkozy basaba ko atanga ko umuco kuri aya mafaranga ni ayagera ku bihumbi amajana atanu y'ama euro wigeze kuba umunyamabanga mukuru wa leta y'u Bufaransa ku ntwari ya Sarkozy Claude Guéant yigeze kuronka kuri konti yiwe ya banki arungitswe n'ishyirahamwe ry'umwe mu bashingwa manza bakomeye bo muri Malaysia yaba Sarkozy canke Claude Guéant bose bavuze ko ayo mafaranga atasano afitaniye n'iyo dosiye ya Libya ayo Muammar Gaddafi yoba yarahaye Sarkozy bidaciye mu mategeko ntazwi igitigiri Sarkozy yayoboye u Bufaransa kuva mu mwaka w'2007 kugera mu mwaka w'2012 inyuma yaho yaragerageje kwitoreza iyindi manda biramuta kuwa amazi tugaruke rero ku mutumire wacu turibaza ko ibyerekeye ibyuma n'imirongo ya telefone muri mwanya bizagukunda madame Joseline Nibimpa mustanteri wa commune Vugizo uratwumva neza ubu
ego ndiko ndabumva
ego tugaruke ku kibazo c'amatongo kivugwa ko coba kishobora kuvamwo inkomoko y'amatati amatongo muyabona gute mutunganya gute mufasha gute mu gutunganya ico kibazo ku bariko barahunguka
sombure mu basangwa n'abahungutse nababwiye yuko CNTV iri ngaho ku kibazo c'amatongo batumvikanye batabikora muri CNTV
yego hanyuma tugarutse kuri cya gisata c'indero twako turavuga nti mwashobore guheraheza ku mashure mubona amashure yifashe gute ivyerekeye ico no kwita qualité de l'éducation
ko kwita qualité de l'éducation
yego ku mashure yo muri ivugizo
amashure yifashe neza kuko twoke amashure arahari ku mitumba yose nta na hamwe hatari shuri
abana bariga ku bwinshi
Eko,
Eko. Hanyuma kubijanye n'ibikorwa rusangi muri iyo komine muyoboye bigenda gute?
Ibikorwa rusangi twese ntiturindira kwa gatandatu gusa tubikora iminsi yose. Ibikorwa rusangi turasiguza amabarabara, turakora amabarabara mashasha, turubaka amashuri, ibikorwa rusangi bigenda neza.
Ego. Hanyuma ikindi kibazo nariko nibaza ni ibijanye no ubworozi mu gihe bavuga kubera ihindagurika ry'ibihe usanga amashamba n'ibyatsi kumbure byaragabanutse cifashe gute ndaze ko komine yavugizo yarimo abantu batunze inka nyinshi
eko komine pukizo n'abantu batubaba bijukiye cyane ubworozi n'uburimye rero ku bworozi ibitungwa ibyishyirira mu nzu ubu nta nka nyinshi uzosanga ziriko zirikina ku gahinga barazirimira ubwatsi bakazigaburirira mu nzu
yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Emmanuel uratumva ego utubwire irindi zina naho hamagaye uri
Nsabiyumve Emmanuel nkaba ndi kuri Centre Makamba
mufise akabazo canke icyumviro
ego nabonye ndiko ndasoma ku rubuga rwa Facebook mbona yuko ngo ijwi rya Amerika riri muri commune Bugizi
ego
nanyuma nanjye nshyira ko inimero bariko barashyira ko inimero za telefone rero nicyo gituma nakishyira ko inimero za telefone
ego ufise ikibazo none canke intererano
ego ni ikibazo nari mfise nuko nari ndabibonye mbaza nti none ijwi rya Amerika bari bafise intumbero nk'ubuganga bivugizo
twatumiye musitanteri w'iyo komine niwe dufise nk'umutumire sinzi ko ari ikibazo mumubaza canke icyumviro mutanga
icyumviro natanga ni uko komine Vugizo ari komine nziza iri ahantu heza imeramo ibintu imeramo ifungurwa byose hanyuma ni komine imeze neza icyo nabaterera
murakoze Emmanuel aravuze ku byerekeye ibifungurwa byinshi ibirimwa muri komine Vugizo ko komine Vugizo uravye ukuntu ihagaze iri hagati y'intara Kama yaburagane na Nimbo rekana Bututsi mu buraruko ugasanga ibintu birimwa muri zo ntara novuga ko Vugizo ishobora no kunganira mu bitegwa bimwe kubera iri hagati y'izo ntara Kama zitatu mwumvitegereje mubona ko ari ikintu giha inyungu giha kamaro cyane ivyerekeye ivyimbugwa muri komine Vugizo
murakoze cyane komine Vugizo nkuko uwo muntu wanyu ahejeje kubivuga komine Vugizo ni komine nziza cyane imeramwo ibitegwa byose kandi yoyo ifise amasezo menshi kuko hageze muci bobo baba bariko bimbura ingano ibitegwa bita ingano kumbure kidakunze kuba mu yandi makomine ego
igisata cy'ubudandaji cyo cifashe gute muri komine Vugizo haba uruja n'uruza hagati muri komine cyangwa uruja n'uruza hagati ya komine Vugizo na makomine yandi bihana imbibi
murakoze cyane ku ruja n'uruza komine Vugizo nk'uko mwabyumvise nk'uko mwavuze yuko hari ibarabara bari musanzwe muzi ko hariho ibarabara rimwe ariko uno munsi hari amabarabara menshi kuko n'amasoko turiko turiyubakira amasoko mu bikorwa rusange dufatikanije n'abenegihugu komine Vugizo ni komine isohora ifungurwa cyane igafasha no mu yandi makomine no mu zindi ntara
umuntu yitegereje ibintu byimbugwa cyane ku batazi intara ya batazi komine ya Vugizo n'ibihe
simbugwa simbuka cyane hari ibigori hari ibiharage hari ibiraya hari amateke hari imyumbati hari noneho hari ingano hari injya z'ubwoko bwose noneho ubwoko bwinshi bwose bw'injya burahari
yego tugaruke ku mirongo ya telefone Diomede aduteye akama Diomede uratwumva
ndabumba neza fda
yego mwatubwire n'izina naho mpamagaye muri
itera ryane ndimana Diomede nkaba mereye mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
yego mufise akabazo canke icyumviro
yego ndamukizanya kwa mutumire ngawe hoyi matumire ajeje mija kumine ngawe hoyi mnara makamu
arabu umva
ego nashaka ndamu ego mandana mwaza kato kambere ego nyakuwa anuziza ngawe uje mija kumine mbe kurawana kumine tuke halini kumine tukuhisi tuwati wa mugawe mugawe chumbi ya mwasa wita anga kuwela aitere chumbi kumine iwa iya yuba ifite abantu bangana gute bo nk'abantu dufase ifate resi ahari usanga bamwe bari mu maraba yara ugasanga ndafite bibisasha nk'abo bantu bita n'abasomeri kandi bamwe bari ugasanga ari kubariya mu mazi y'abantu mu kuri ki muri komine yanyu kugira murafu ngene mu bateze imbere kugira batere imbere cyane kuko resi ni cyane kuko ni tukunda abantu biba cyane kuko muri yiba numero twita kari igisuma nuko riko kira murazi ngene mu batezi imbere icyo ni cya mbere icya kabiri nacyo komine iba ifite ifite ingufu zihugira baraye dina munyagihugu wese asomerewe atakaza ifite kugira iraye kimwe mu mwakazi kugira akure neza kuko kesi twebwe tubona abantu benshi menga nirakoze akazi cyane rwose nabakungene mukora ingufu kugira murahe mateze imbere cyane rwose kugira akazi kaboneke cyane kuko ni byiza ni byiza kabisa kugira umuntu abone umuntu akora akazi kuko benshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura rero bamwe bamwe usanga batunze ibintu kwitaho ugasanga ariko batumba abantu ata akazi bafise murahe kungene murahe kungene mubahakazi kenshi cyane rwose kugira mbiteze imbere nawe murakoze
murakoze mwishure madame Joseline
ego ndabashimye cyane ngafite by'Amerika
murakoze mumwishure ikibazo cya mbere yabajije ngo ku badafise icyo bifashisha cyane cyane nk'abakiri bato ngo baca baja mu bintu by'ubusuma ngo nikiye mwokora kugira mubafashe kwiteza imbere mu kwaronsa nk'ubuzi ngo icyo kibazo ni ikibazo cy'ubushomeri yabajije ibibazo bibiri mbwa numvise bijanye n'ubushomeri ingene abantu batagira akazi baca kenshi baja nko mu bintu bikogwa n'inkozi z'ikibi ngo nikiye mwokora kugira mufashe kuronsa akazi abantu baba muri komine Vugizo nk'abo bakiri bato cyane cyane
murakoze cyane nk'umuntu yovuga ko yoba ari igishomeri akaba yabuze icyo akora muri komine Vugizo nuko yoba ari mburakimazi ko komine Vugizo nababwiye yuko ari komine nziza cyane kandi yimbuka nta muntu yovuga ko yashomeye akabura akazi muri komine Vugizo kuko ubusi burahari nababwiye yuko akazi atari ukwigisha atari ukugura cyangwa ikindi akazi acyo umuntu akora icyo ari cyo cyose kiramuteza imbere
dufise kandi Colonel ku murongo wa telefone Colonel watumva
ego ndabumva cyane nka musemiri wenda ubwiza n'umutane
arabumva mwaramutse
ndabaye mwiriwe mutane
ndabaye mwiriwe nyakuba
iyo uvuze ngo abantu ni murati mamushatse kuvuga iki iyo umuntu w'umunyeshuri agiye ku ishuri yigahetse ntabagiye kugira afata isuka ngari
umuntu atagira akazi muri komine Vugizo yakuze ubute icyakora ibikogwa birahari
none wovuga yuko wize leta yoshaza kugufata icyuka ngarime gamusani nagira arafise gutanga ujya umenye yatanze byiza akabuha abana bakiri bato abana bakiri bato bakabwakira hama nabo bakabuha abandi kuko ni generation par generation nurunganwe kurunga mbega uno munsi muri komine Vugizo
mbura ntibambajije akazi ka leta bambajije akazi
oya leta iteza gutunganya ibisata byose neza yaba uburimyi bukaba neza bukigwa neza amasuka agatangwa hakaba hari amasosiyasiyo abantu barima bakaja hamwe bakorora atari babiri atari umwe umuntu atarima kugakoko kiwe cyangwa kunuzeye ariko aba umuntu aja hamwe n'abandi ahabwa amase ku gihe ahabwa isuka ku gihe afata isuka hanyuma tubone kubona umwimbu mu gihugu cyacu cy'u Burundi si uno munsi ivuga inzo gusa uno munsi
Colonel turamutaye ku murongo wa telefone kuvyo yari karavuga mu havuga iki
Urije ari karavuga ahubwo ari katanye intererano nziza cyane bivuze twahera ko nabwira yuko abashomeri baca hamwe bakiteza imbere bizanye na bamwe bamwe bose icyo bize kugira ngo bateze imbere ubumenyi baro
yego Tugarutse ku Centre de Negoce, hari i Centre de Negoce yivugizo, hari zindi mwoba mwararubatse mwarayisanuye Centre de Negoce yavugizo. Mudutunge ivyuma n'amatelefone n'umunsi ntivyatubereye yororo, ariko twagerageje dusubiye kubasaba kutwihanganira. N'ibintu umuntu atitega iyo bishitse bitera ibibazo, yamara nkuko muri abadukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika mutigera muhengeshanya n'ibibazo mushobora kumva. Iki kibazo rero no munsi cabaye ikibazo ndanse, ariko twagerageje uko dushobora. Tubasaba rero kubandanya mutadohokegwa mu kudukurikirana mu biganiro vyacu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ni radio yanyu rero tubatumiye kubandanya mudutega amatwi mushikiriza ivyiyumviro mukurikirana ibiganiro vyacu nk'iki kiganiro muri sanga aho muronka akaryo kugushikiriza ivyiyumviro vyanyu mugashobora no guterera mukabaza nibibazo. Rero hari mu kiganiro muri sanga atweko tuvuga ku vyerekeye intara ya Makamba komine yavugizo, atwaye twatumiye mustante w'iyo ntara Madame Joseline Nibimpa. Turabashimiye rero kandi tubashimira ku mwashoboye kutwihanganira ku bibazo twagize uno munsi mu kiganiro twari dufise cya muri sanga. Aha niho kirangiriye, yamara mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Ni Radio Ijwi ya Amerika.